Imuva ni radizwi ya Amerika bugiri Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza makuru yo hijyano hino kwisi.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe muteza amatwi turayahera mu yavugwa muri Afrika. Sentare muri Tanzania yaregetse ko Freeman Mbowe umukuru w'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi ibyaha by'ubugumutsi bifitaniye isano n'iterabwoba. Freeman Mbowe hamwe n'abandi bantu 10 bafatiwe mu gisagara cha Mwanza ku munsi wa gatatu muco umugambwe wiwe wita ikimenyetso cha Perezida Sami Suluhu Hassani cyo kubandanya ubutegetsi bw'Ikenye bwa John Magufuli yasubiriye. Mu itangazo ryo ku munsi wa kane umuvugizi w'igipolisi David Misime yavuze ko Mbowe yafashwe yagirizwa umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba harimo gufatanya mu cyaha cyo kwica abategetsi bo muri leta aho batandatu mu bantu biwe bamaze gucirwa imanza na sentare. Abimukira bashika kuri 57 baraburiwe irengero ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye bugeze ku nkengera za Libya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hamwe n'abimukira OIM ryabitangaje ejo ku munsi wa mbere. OIM yavuze ko ubwo bwato bwibiye bugeze ku kivuko cya Homs ni muri Libya ku birometero 120 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Icyatumye ubwo bwato buzama nticyashotse kimenyeshwa. Abarokotse bavuze ko abakenyezi 20 hamwe n'abana 2 bari mu bahasize ubuzima nk'uko OIM yabivuze. Tukiri muri Afrika, perezida wa Mozambique Philippe Nyusi arashima kubona ibihugu bya Afrika byararungitse inteko kugwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'ico gihugu. Mu ijambo rya mbere yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'Imana yemera ko igihugu kiwe cyakiri inteko mvamakungu. Perezida Philippe Nyusi yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu gihugu kiwe kuva ku itariki 9 y'ukwezi kw'indwi. Botswana ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko nayo yarungitse hafi abasirikare 300 gushyigikira Mozambique muri urwo rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa mu yandi makungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amazu aharurwa mu bihumbi mu buraruko bwa Leta ya California arabangamiwe n'imiriro yateye ku karere kandi iriko iratongora mu gice cy'uburengero bw'icyo gihugu. Abategetsi bavuga ko amazu arenga 10,000 ageramiwe kandi abantu baba hafi y'ikiyaga Almanor basabwe kuhava inyuma y'imiriro yibonekeje mu mpera z'indwi iheze. Abategetsi bavuga ko imiriro ikomeye 2 imaze gutongora hafi ibirometero kwadrato 180 by'amashamba mu makomine ya Lombas hamwe na Bate ni mu buraruko bw'igisagara cya Sacramento muri Leta ya California. Abagenderezi ibihe bavuga kandi ko iyi ndwi igiye kubamwo ubundi bushyuhe burenze muri Amerika nka yose. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mezi ari imbere abasirikare ba Amerika muri Iraq bazorangiza urugamba rwa gisirikare. Yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru igihe yariko arabonana n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ku ngoro ya perezida ya White House. Perezida Biden yavuze ko umurimo mushasha abo basirikare bazoca bahabwa kuzoba ukubandanya gutanga imyimenyerezo ya gisirikare gushyigikira no gufasha guhangana n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu igihe uzoba wivyukiranije. Ariko yavuze ko mu mpera z'uyu mwaka ata musirikare wa Amerika azobarizwa ku rugamba muri Iraq.
Aloyce Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo zitewe ubwoba n'ikiza cha COVID-19 bitewe n'uko imigambi yo kucirinda yashizweho itubahirizwa.
Dusaba uburinzi uko natwe budusasiriza tukirinda corona kuko twebwe igihe twayigwaye tuzohona twese. Nk'ikiza ari imana gusidukinge canke tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Uyo ni umurundi kazi ari mu ikambi Impunzi ya Rusenda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umushikanganje uko ivuna abansi mu gihugu arahakana amakuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu hamwe n'igisirikare cy'igihugu kibanye cy'u Rwanda ko hari imigwi inyeshamba z'abanyarwanda iri mu ishyamba rikimeza rya Kibira. Alain Tribert Mutabazi yabishyikirije ejo kuwa mbere ariko yerekana izi bushikanganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu arangiye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya, Eloge Wilkanes.
Ashikize byarangwe n'ubushikanganje arongoye bwo kwivuna abansi ya Alain Tribert Mutabazi yavuze ko byo mu ntumbero yo kubahiriza intwari bereye abushikanganje bwose bubwirizwa gushyira ku mugaragaro ivyo bwakoze biciye mu binyamakuru kwa mezi atatu ashize. Yagarutse ku migambi mikuru mikuru ngo abushikanganje bwari bwarihaye kugera ko irimo gukomeza gucungera imbibe z'igihugu kurusha kwivuna abansi, gukomeza intwari bereye, gusimbataza ubushobozi bw'inzego zitandukanye mu byerekeye amategeko, guteza imbere ishusho ya FDNB gisirikare cy'u Burundi hamwe no kuduza imibereho y'abakozi b'ubushikanganje. Mu biganiro bihamenyesha kuri uko mugwa mukuru butunze Bujumbura Mutabaza twabushikanganje bwo kwivuna abansi yagarutse ku makuru amazi iminsi yemezwa n'abanyagihugu ko mu ishyamba kimeza rya Kibira aherereye mu ntara ya Cibitoke hari imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda imaze igihe iyibonekeza gatanu mu mitwe n'ingabo z'u Burundi.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo twemeza kubera akarere kakarimo ishyamba rinini yegereye umupaka w'igihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanye cya Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hariya mu Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Ariko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari inyeshyamba zibiri za FLN ahitwa Rwamisave zahiciwe hongera hafatwa ibirwanisho mu gihe kivuga ko umugwi wari wateye wambutse uruzi ruhwa ku ruhande rw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke unahanga usubirayo. Mu gihe hari amaketi yagiye habona n'ijwi rya Amerika rikaba yarabukwa yandikiraniwe hagati y'umukuru w'ingabo za Somalia n'utwara inteko z'abasirikare b'Abarundi muri icyo gihugu ziri mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu rwego rwa misom bagizanye kuvogerana. Mutabaza asigura ko atavyo ari bwumve.
Ntacyo gutuma abasirikare b'abarundi bari hariya bajyanira imigende ya mire mibi n'abasirikare b'igihugu cya Somalia, ahubwo abasirikare b'u Burundi n'abandi basirikare bari mu rwego rwa misom bariko barafasha abasirikare ba Somalia mu bijyanye n'imyimenyerezo itandukanye ya gisirikare kugira ngo bashobore kwicungerera igihugu cyabo mu gihe amahoro n'umutekano bizoba byaragarutse muri icyo gihugu.
Ubushikanganje bwo kwivuna abansi ni nabwo bushinzwe abahoze ku rugamba. Ariko nk'aho muri site ya Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bavuga ko bibagiraniwe batavuzwa uko niko babwiye ijwi rya Amerika.
Biragoye cyane nk'iyo umuntu agize ikibazo cy'indwara yihuta usanga bimugora kugera kwa muganga. Mu bisanzwe twasaba nk'umuganga hagufi. Iyo umuntu yagwaye akaremba turinda gutelefona i Bujumbura mu gisata kitejezwe. Iyo nk'iyo umuntu adafite ikurumba bica bigora umuntu abandanya aremba. Twasaba nk'umuganga hagufi kuko fise umugabo utandukanye hariho usanga yaramugaye amaguru ugasanga niyagwaye biragora no kwinjira mu modokari nasezera urandagira ugasanga niyo yipakize ayirihira gusumba amahera we yirihira iyamana kibuzombo.
Nk'uburona nka jewe ngendera kuri sezerura kugira nuriri imodoka ntangura kurihira umutwe wiwanje ngasubira nkarihira aka kakinga ubona ngenda ku bitaro bya leta urono ukuntu bimeze twebwe n'ubumuga dufise ukuntu bumeze ibikoresho dukoresha ntabyo usanga bafise nta nabikeyi twebwe turagwari ayo ma infection turagira gute ugashasanga muri ayo ma laboratoire nta bikoresho bagira kuvyerekeye ubumuga bwacu yino ntacu bashobora kudufasha na gitoya. Wabaye umuhango muga ntivyigeze bija mu ngiro bari baratwemereye yuko hari umuganga yoza akabana natwe naha tutobana natwe bwe mugaba akaba hafi mu ntara hamwe tugize ikibazo tukamwitura akadutunganiriza
ishiramwe demarage naryo rihurikiyemo abahoze ku rugamba yabajwe no kubona atamateka bafite abagenga kasembiza bigomba mukuru waryo
ico dusaba ugambereho nuko hatereza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba niyo twaharaniye kuva mu 2007 tukana kubitirwa mu barabara tukafatwa nabi cyane
ibi byose umushinganje bajejwe arabizi kandi hari byo bahuriza ko
zukuri turazi ko abahoze ku rugamba bafise cyo kibazo kijyanye no kuvuzwa ariko umushinganje na kutagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa burya hanini bitoga bavuga yuko hari itegeko ribagenga ritarajaho nyibaza ko uko twabivuze mumva ko itegeko ryamaze gutegurwa turizeje kuri ko n'igiyemeza rigashyirwa mu ngiro abahoze ku rugamba batazosubira kwitoga barakurikiranwa nubwo mugabo hariho n'ibindi bibazo waba afise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha
twese mu bihugu bya Somalia na Central Africa abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu ngabo za ONU n'umwe bwa Afrika igisirikare cy'u Burundi cyanavugwa kuba kirungika abasoda ku butaka bwa Congo nk'uko amashyirahamwe yigenga yabitwiganiye ariko kirabihakana erone urika neza ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Rwanda inama nshingamateka rusangi yemeje itegeko rigenga ugwego rujejwe iperereza ku mafaranga afite inkomoko idatomoye nkuru ushikirizwa na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abashyize b'iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya iheza ndonye, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza by'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo. Urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari, guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa, gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho, ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo. Muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari, harimo Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo by'imari, isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga, abavoka, abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga. Hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo. Uri depite Mutesi Anita.
Tanga ibihano bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo. Aha rero nanibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi.
Perezida wa komisiyo y'imari, umutekano w'ububanyi n'amahanga ari nayo yanonosoye umushinga w'itegeko bwana Bugingo Emmanuel yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we.
Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze abo barabigenzura buri munsi niyo nshingano yabo, bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe, uwabanyuranyije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse mu ngingo ya 8 mu bubasha haraho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa se gutanga amakuru ari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera. FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibashe bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye FIS ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde abavamo hari abiyongeramo bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana. Aha ngaho nagira ngo mumare impungenge urebye mu nshingano za FIS.
Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwe rwo rwose. Gusa uru rwego ruzabarizwa muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko Minisiteri ikazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo kikazajya kibyimenyera. Nyuma y'uko iri tegeko ritowe n'Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwa mu mukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta ihita rishyirwa mu bikorwa. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mugihe virusi ya corona ibandanya kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi zo mu itambi ya Rusenda zitewe ubwoba n'ico kiza bitewe no kwingingo zo kucirinda zashizweho zitubahirizwa. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Mugihe hirya no hino mu gihugu cya Kongo hashyizwe ingamba zo kwirinda virusi ya corona, mu karere ka Fizi na Kingambi ya Rusenda iherereyemo ho siko bimeze, kuko usanga ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo kugwanya COVID-19 zitubahirizwa. Bigirimana Anne Marie ni impunzi yo mu Rusenda, ari mu kigero cy'imyaka 60, atewe impungenge n'ubugi ingamba zo kwirinda virusi ya corona zitubahirizwa.
Bavukamunwa barabuhimiriza kugambara, ntibabikurikirana ko tubwambaye twese. Nubwo tubwambara, tubwambara ibishyeri, rubushyira munsi y'agasakango, tukagura agafukamunwa. Ntababikontorora. Abiyo mirongo dutonze turegerana. Kuya za ntambuko bavuga nta zihari. Twakuramukanya twaguhoberana mu nda, ni bya bindi nyerekana byo batwigisha ko byo bikingira corona. Rero ibyo mbona mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa. Imana ni ikidukingiye, nande kugira ngo ufatwe umwe cyangwa babiri koho na twese. Iyo twasaba abatugerwe batuhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya bitigiri basigura byo kwikingira ivuze coronavirus, babishyire mu ngiro nabyo babikoresha.
Ndore Kimpaye Generosa twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa kuko kari munsi y'umunwa, ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya corona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kurwanya corona adakurikizwa.
Naya makashi murabona ari ngaha, umwe arakura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza uwundi. Izi kashi nkubona zo kwa muganga zimara amasaha 3, ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi, abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi. Jembo ni ibintu ngaha n'Imana yo mu ijuru dutunze, dusaba uburinzi yuko natwe budusasiriza tukirinda corona, kuko twegeye twayirwaye tuzohona twese. Kihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'ubudoda ira nkekiza ari Imana gusa dukinge cyangwa tuyirwaye tuzasanga twarahetse.
Muzabona Impasaver nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi.
Kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko. Aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba. Twava mu isoko tukakaraba, kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu. Irema mw'abantu ibihumbi, abavibuka bubararema, abavaza bubvira bararema mw'iyo soko. Rero ni ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko.
Nubwo bimeze gutyo, insengero zo muri iyi nkambi ya Rusenda zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona,
igitangaje ni uko menge y'corona ni corona y'abakristo canke y'abantu basenga imana koko ugiye kuraba mu kabare abadandaza mu kabare baradandaza abantu ugasanga baregeranye ugiye mu isoko abantu ni koresere hehe hose abantu usanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya corona ntafata mugabo bakaca baza kuyaplika mu mashengero bakavuga yuko corona iri kiragira rero kibazo cha corona twebwe ntaco tubona nico twumva gusa ku matwi mugabo mu karere turimwo ntayo turabona
ishiramwe rya IDC anaryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya Rusenda mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya corona byashyizeho ingunguru z'amazi ari mu muti ku marembo y'inkambi ya Rusenda abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki ndetse rishira naho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi irishyiramwe n'andi mashyiramwe akorera muri iyi nkambi asaba buri impunzi kwambara udupfukamunwa mugezi baziri gupokera amafaranga cyangwa amasabuni imibare y'ikigo gishinzwe kurwanya virusi ya corona muri Congo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu 48,453 na 453 ari bo bamaze kwandura virusi ya corona muri Congo mu gihe 1,023 ari bo bamaze kwitwa na COVID-19 mu gihugu cyose naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona ni 1,525. Veda singa ubu kugara dejwi rya Amerika mu Rusendo mu ntara ya Kivu y'Epfo
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR yashyize mu ngiro umugambi wo kwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi zijyanwa mu ikambi ya Nduta n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven ari muri Tanzania
Uwo mugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya Mutenderi watanguye kuvugwa na Leta ya Tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2020 mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro mu bitigiri dukura muri HCR ababaye aba mbere kwimugwa ni impunzi 317 HCR itegekanya yuko burindwi bazoza barimura barenga gato 2,200 umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Swedi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byoroye gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi
wakimbizi waliyo ku Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi zinga imutenderi narazibwiye ko tuzo kwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyangwa nsabye nyakubahwa buramatari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu ingufu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira mu hirahi wabo kugira ngo mutu babone n'ijya ngorane yo kuguma muzembagirika ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyenye kugira ntihazeho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye mu mugambi wa Leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta
yari imaze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ko ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukimurirwa mu yindi kambi ni ikibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi z'abateguye kuko haba mu gihugu ntikirabona ko hageze yuko
Iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati cyangwa gutegereza guca wonyine hama ku bijyanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu
cyo kuryakira ryakiriye neza kandi naho ryakiriye nabi
cyishimbire kucyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo cyambo kandi ariko ntacyo buruhindure ko kubera ubu rusanzwe uri y'impunzi nyine guko mukutegejwe nikubi intamba nyine ziriho none wimukiye hutasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashaka gusanga ashaka kugenda ugasanga wagira ibibazo aho awo kagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera ubu upfuye mu nkambi cyo mu yindi biragoye kurumba ubwiye kwanze ubuzima bushyashya.
Leta ya Tanzania itegekanya yuko niyo heza kugara burundu inkambi ya Mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya Nyarugusu aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta kugira asigare inkambi zibiri arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izo sigaramwo abakongomani gusa. Mu bitigire bya nyuma byatanzwe na se umera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi basigaye mu nkambi ya Mutenderi ni 223513 mu nkambi ya Nduta zigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku 157,067 hamwe na Nyarugusu 151,820 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inshuti banywanyi aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
It's the MP Record, Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe.
Upendo
Dusangiri jambo ya hushe benshi Muri sanga ya kose vjenshi Agataro kaburaga Kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya kose jenshi Dususuru kena muzika ya kose jenshi Americana, iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi, tususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Tusikiliza sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dr. Mash Production.
Radio is with America.